here on VOA Africa.
Iri ni ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika yagiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese duteranye kuri uyu munsi wa kabiri tariki 14 y'ukwezi kwa kane mwaka wa 2015. Muri kumwe na Frederic Munikije ateramije ibiganiro byo munsi.
Abakoze genocide bagomba kugezwa imbere y'inkiko. Bo abataragezwe imbere y'inkiko bose bagomba kugezwa imbere y'inkiko.
Uyu ni Alphonse Kayiranga Mukama umuvugizi w'Ubunani imigambwe yemewe mu Rwanda. Inkuru turi kumwe n'andi makuru twateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangwe ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Mwaramutse neza Eugenie, utubwire amakuru avugwa muri iki gihe.
Waramutse nawe Frederic, bwakeye neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ubuyobozi bwa Perezida Obama ejo kwa mbere bwumvikanishije impungenge z'uko Uburusiya bushobora kugurisha kuri Irani uburyo buhambaye bwitwa S-300 bukoreshwa mu bitero byo mu kirere, nyuma y'uko Perezida Vladimir Putin hakuyeho ibihano byo guha uburyo bugezweho bwa misile igihugu kigendera ku matwara ya Kiyisilamu. Umuvugizi wa Perezidansi ya Amerika Josh Earnest yavuze ko ubuyobozi bwari bwagaragaje na mbere ko budashyigikiye ko Uburusiya bugurisha ubwo buryo S-300 kuri Irani, kandi sekreteri wa Departema ya Leta muri Amerika John Kerry yongeye kugira amahirwe yo kuvuga kuri izo mpungenge mu biganiro aherutse kugirana na baminisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov. Minisitiri w'intebe wa Iraq Haider al-Abadi arimo kwerekeza hinaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ashaka kumvisha Perezida Obama ko akwiye kurushaho guha igihugu cye inkunga yo mu kirere na miliyari z'amadolari mu ntwaro nshya zo kurwanya umutwe wa Leta Islamike. Bwana Abadi ejo kuwa mbere yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kongera inkunga yayo ku gihugu cya Iraq, ariko agira ati turashaka kubona indi nkunga mu gihe ingabo z'i Baghdad zigerageza kwisubira zisubiza ibice byinshi by'igihugu cyabo byafashwe n'inyeshyamba mu mwaka ushize. Bwana Abadi harabonana na Perezida Barack Obama kuri uyu wa kabiri muri Presidency ya Amerika. Abayobozi bo mu rwego rwo hejuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayobowe na sekretari wa Departema ya Leta John Kerry barimo kunyuriramo muri make intumwa za rubanda kumvisha Kongere ko igomba kongerera igihe umuryango mpuzamahanga kugira ngo ubashe gufasha Irani kugera ku masezerano. Sekretari Kerry byari byitezwe ko avugana n'abadepite ba Amerika ejo kuwa mbere mu mugoroba mbere yo kuvugana n'abasenateri kuri uyu wa kabiri. Muri Sudani, amatora rusange yatangiye ejo kuwa mbere, abatora bazi neza ko bagiye guha indi manda Perezida Omar al-Bashir, bagaha n'insinzi ishyaka rye National Congress kubera ko amashyaka manini atavuga rumwe n'ubutegetsi yadurumbanije amatora. Bwana Bashir ushakishwa n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ku byaha byo mu ntambara ari ku butegetsi kuva mu 1989 kandi yatsinze amatora yo mu mwaka 2010 abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko yibyemo amajwi. Abatora bazahitamo hagati ya perezida n'abandi bakandida bato bo muri amatora azageza kuwa gatatu. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza na Norvège byose byanenze iryo tora bivuga ko ribuzemo ibiganiro byijejwe mu rwego rw'igihugu bikaba byaratumye Sudani itagira inzira ya politiki ihuriweho. Muri Nigeria, abantu ijana bari mu itsinda bise Bring Back Our Girls ejo bateraniye mu murwa mukuru wa Nigeria Abuja barasenga bibuka umwaka wari ugiye gushira abana bakobwa bashimuswe ku ishuri ry'Itibok. Abanyeshuri 273 bashimuswe n'umutwe wa Kiyisilamu Boko Haram ku itariki ya 14 ukwezi kwa kane mwaka wa 2014 bari mu ishuri ryisumbuye rya guverinoma muri leta ya Borno. Abanyeshuri abakobwa ntibaraboneka, abenshi muri bo abagize iryo tsinda Bring Back Our Girls ngo ntibaratakaza icyizere n'ingufu bahabwa n'amasengesho. Tukiri muri Nigeria, Perezida watowe Muhammadu Buhari kuri uyu wa kabiri yavuze ko ubuyobozi bwe buzakora ibishoboka byose kugira ngo bubohoze abakobwa barenga 200 bagizwe ingwate n'umutwe wa Kiyisilamu. ku isabukuru y'umwaka ushize bagizwe ingwate bwana Buhari yanenze ibikorwa bya guverinoma iriho ubu mu byerekeye gushakisha aba bakobwa avuga ko ubuyobozi bwe buzakora ibitandukanye n'ibya guverinoma busimbuye ati umunsi natangiye akazi abarwanyi ba Boko Haram bazabona ingufu zo gushaka kwacu twese Bwana Buhari yatsinze amatora ku ruhande rumwe yizeza ko azarushaho kurwanya abarwanyi bakisilamu Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'ibihangange byo ku mugabane w'Uburayi birimo gushishikariza imitwe irwanya ubutegetsi bwa Libya guhagarika imirwano nta yandi mananiza mu gihe ibiganiro by'amahoro bigamije gukora guverinoma y'ubumwe byatangiye muri Algeria cyakora urugomo rwibasiye Libya kuva mu mwaka w'2011 rwakuyeho uwahoze ari umuyobozi w'igihe kirekire Muammar Gaddafi rwongeye kubura ejo kuwa mbere haturitswa amabombe hanze ya ambasade ya Maroc i Tripoli nta bantu bahasize ubuzima ariko imodoka zarangiritse iyo bombe yabaye nyuma y'amasaha abagabo bari bafite imbunda barashe kuri ambasade ya Korea y'Epfo bakica abanyaribiya babiri bari baharinze bagakomeretsa undi muntu umwe wa gatatu umutwe wa Etat Islamique wigambye ko ari wagabye ibitero byombi mu itangazo bakoreye hamwe secretary wa Departement ya Leta muri America John Kerry n'abaminisitiri b'ubanyi n'amahanga w'Ubwongereza w'Ubufaransa w'Ubudage w'Ubutaliyani n'uwa Espagne bahamagariye ihagarikwa ry'ibitero by'indege n'iry'imirwano ku butaka bwa Libya aho guverinoma ibyiri zihanganye zishaka ubutegetsi abo baminisitiri banakangishije ibihano ku bantu bose bagerageza kuburizamo imishyikirano cyangwa se kubuza amahoro n'umutekano by'igihugu Societe civile mu burengerazuba bwa Afrika n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu iravuga ko Republika ya Demokarasi ya Kongo yafungiye ahantu hatazwi impirimbanyi za demokarasi amezi agera ku 8.
Urakoze Eugene Kumakuru heje kudushikiriza naho mukanya. Mkuu bila ofisha mwuza makumujejwe kuitahu agataka kazi na munu zaida ala Husena alimurugenda Murundi au witeka nijwe kwa wana na numukuru ijegu imosi kwa kabili. Ejo ya wana nye na mashirahamwe adahanira ingu za politika mugenzi wacho Desire Hatungimana ya kulika nye inguru ajo shikiriza.
Zaida ala Husena murugo rugenda limungo kuru wa mbere akaba imbere y'umutaga yarabona nye abaserukira ibihugu vyabo ngaha mu Burundi umugwi woni ujejwe gucungera amatora urongoye inama nshingamateka muri kino gihe ikora icumbagira tukaba tutashoboye kumenya ibyo baganiriye biturutse ko inzego zitari nke za leta bigoye kuronka uzivugira kuvaho mu mugambwe CNDD-FDD bafutiye bamwe bamwe mu badashigikiye ikiringo cya gatatu cha Petero Nkurunziza Zaid al-Hussein yabonanye kandi n'abarongoye amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki urongoye urunani rwamwe muri ayo mashyirahamwe Force akaba yizeye ko azogonda za Petero Nkurunziza agaheba kwitoza kuko Vitane Nshimirimana abona ko ariyo ntandaro y'indyane ziri mu Burundi uno munsi
twibaza yuko mu mwanya kiri ngaha azoheza agashikiriza ubutumwa bwumvikana ubutumwa burongorotse abarongoye Burundi kugira ngo abahimirize yongera bihanitse yuko ibara ritorwa bitewe n'ishaka cyangwa inambu y'ubutegetsi yabamwe ngaha mu Burundi
Zaid al-Hussein bitekanijwe ko kuri wa kabiri abonana amasomo yandi na Petero Nkurunziza Desire Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
Abakuru b'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi ejo ku munsi wa mbere barahuriye ibutare mu Rwanda Gervais abayeho umuvugizi wa Perezida Nkurunziza aratubwira ibyo yaganiriye na mugenzi we Paul Kagame.
Ni nama yabereye ibutare amajefo y'igihugu cy'u Rwanda mu bikurukuru baganiriye rero bakaba baganiriye ibyerekeye umutekano hamwe n'iterambere.
Murashaka kutubwira ikintu bavuze ku byerekeye umutekano icyo kibazo cy'umutekano cyari cyerekeye umutekano w'ikigihugu.
N'umutekano hagati y'imbibe igihugu cy'u Rwanda gihara n'u Burundi no kuvuga rero ko ari umutekano haga muri ibyo bihugu bibiri aho basanze ari umutekano wifashe neza cyane mbere bavuganye n'umutekano mu karere muraziko Burundi n'u Rwanda aribi hugu bihurikiye umasirahamwe ya tarimake
muri kigihe nyine cyo turavugana hariho ikibazo gihamba cyane gose cy'umutekano abanyagihugu bo mu Burundi cyane cyane abo mu ntara ya Kirundo bahungira mu Rwanda kubera bavuga ko umutekano utifashe neza ico kibazo c'impunzi no umutekano wabo utifashe neza kuri uwo murwi abanyagihugu bakivuze kwiki
ico kibazo twara kivuze ko bihagije no kuvuga yuko abanyagihugu b'u Burundi bahunga baza mu Rwanda bivuye ku nkuru atarizo rukurukuru ivyo twita ibihuha bakavuga yuko umutekano wabo utifashe neza ico no bwira ariko baratwumviriza nuko aheruka kuba inama ku Rwanda rw'u Burundi inama yahuze abaserukira abakuru bakuru mu nzego z'igisirikare n'igipolisi aho batije nene ico kibazo cy'umutekano basanga umutekano wifashe neza cyane bakavuga yuko atambo ziboneka zotuma abantu bahunga abakuru bihugu rero aho babonana uyu munsi basanze ibyo atari ibintu bishobora gutuma abantu bahunga bata mbere bapfundika yuko bagiye gukore ko bashoboye kose kugira ngo abo banyagihugu bahunze baza mu Rwanda bashobore gutahuka kugira ngo bitabire amatora mu Burundi nk'uko abarundi bose bariko baravyitegure
ivyo bivuga ko ubuhungiro abanyagihugu bahunze intara Kirundo bariko barasaba mu Rwanda bazobubima
ico ni kibazo ngira ngo mwobaza shiramwe muzamakungu yitaye impunzi HCR nabo nyene baraheza bakaraba nimba ivyatumye uko ndabizi jewe amategeko bakorerako baraheza bakaraba nyimba imvo zatumye bahunga zisemeye kugira ngo basobore ico bawe ko barasaba kugira ngo bagifatire ko baheze babatunganirize
hari ikindi kibazo gihambaye cyane rwose gisani ca teranije abarundi kibazo cerekeye ikiringo cyo kwitoza cha president Pierre Nkurunziza ico kibazo sabarundi gusaba kivuga ko ishyamwe mpuza bakungu yakivuga ko ishyamwe rya Afrika rya kivuze ko abo bategetsi babaganiye kuri ico kibazo
oya ico kibazo nato bavuganye mu byo bavuganye cyane tarimo
murashaka kutubwira ibindi bibazo bihambaye cyane rwose abo bategetsi biheje mu nama bagize ibutare
biheje ibibazo by'iterambere ico twovuga hano nuko biheze ya migambi ivugwa cyane mu isirahamwe ry'ibihugu bya Afrika mu buseruko bijye bita umuhora wo mu buraruko corridor nord na n'umuhora wo mu gace ko hagati corridor centre aho basanze hariho imigambi cyane cyane ifatiye ku guteza imbere urudandaza kanye ugukogwa ko imigambi ikomakomeye nk'amabarabara aho basanze iyo migambi mu gihe yoza mu ngiro yoteza imbere cyane ubutunzi hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda mbere igateza imbere ibi bihugu byacu dufatiye kuri aya masirahamwe barimo twavuze bavuze mbere n'umugambi bavuga ushobora gukogwa mu minsi mike iri mbere ibarabara rizova ingozi rigaca kuruzi Kanyaru rigasika mu Rwanda umugambi bavuga yuko bwiye mu ngiro nawo nyene uzofasha ibi bihugu mu kwiteza imbere mbere bakaba bavuze yuko ya banki z'iterambere muri Afrika BAD African Development Bank baba baremeye gutanga uburyo bukenewe kugira ngo uwo mugambi usobore kuranguka
Gervais abayeho umuvugizi wa presidansi y'u Burundi murakoze cyane rwose ku kandi mwaduhaye
yego murakoze nawe
umushambo wahariwe kwibuka ku nshuro ya 21 genocide yakorewe abatutsi wararangiye ejo ku munsi wa mbere usozerwa n'umuhango wo kwibuka abanyapolitike ku rwibutso rwa genocide wubatswe ku musozi wa Nyarurama bita Robero mu gisagara ca Kigali Sumitakabo niwe yaduteguriye inkuru
umuhango wo gusoza iki cyunamo wari witabiriwe n'abayobozi bakuru b'igihugu barimo perezida w'umutwe wa sena n'uw'abadepite ni umuhango wamaze iminota itaragera kuri 30 kuko usibye gushyira indabo ku mva z'abashyinguye kuri uwo musozi wa Rebero nta yandi magambo yahavugiwe bamwe mu bavuka mu miryango y'abo banyapolitike nabo bari baje gushyira indabo ahashyinguye abo mu miryango yabo uyu ni Bwana Kavaruganda Giome wari waje kwibuka umubyeyi we Kavaruganda Yosefu wahoze ayobora urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga
hari ibindi bitotezo yari afite mbere wenda yuko igihe kigera nyine ngo arende bamuvana ku isi
behe byari bihari kuko nicyo gihe biba yararinzwe na n'umuryango w'abibumbye Roni ariko ntibyamubujije ko yitaho nyine ko Roni muterana akaza kwitaba Imana nyine yishwe
rimwe na rimwe umuntu wenda ashobora kuvuga ati nahitamo ko papa ari kuba ari muri uyu murongo aho kugira ngo abatutakimugira mwebwe nk'abana be icyo kintu hari igihe kiba kibazaho
bishobora kuhuzaho nk'umuntu umwana wese yifuza kugira umubyeyi we bugufi ariko ntabwo tugomba none gutinya urupfu byanze bikunze umuntu uko byagenda kose umuntu arapfa ibyiza rero no kugenda neza usigiye urugero rwiza abandi
umuvugizi w'ihuriro ry'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda Bwana Alphonse Kayiranga Mukama yavuze ko nk'imitwe ya politike bishimira ko igihugu cyashyizeho umunsi wahariwe kwibuka by'umwihariko abanyapolitiki bazize jenoside ariko ko abanyapolitiki bateshutswe ku nshingano zabo bagomba gukurikiranwa mu nkiko aho bari hose
abakoze jenoside bagomba kugezwa imbere y'inkiko bo abataragezwe imbere y'inkiko bose bagomba kugezwa imbere y'inkiko
muri iyi minsi irindwi yahariwe ibikorwa byo kwibuka ibikorwa byabereye mu midugudu yose yo mu Rwanda ihungabana ryaragabanutse ugeranije no mu bindi bihe byo kwibuka nk'uko Madamu Kayite Shonga Yvonne ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri Minisiteri y'ubuzima yabibwiye ijwi rya Amerika avuga ko hirinzwe ibintu byahungabanya abantu muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 21
twabaye hamwe n'inzego zitandukanye kugira ngo dupange gahunda za filme zazaga zikubita kubita ku muntu waje kwibuka kuri stade hatabona zikubaho habeho kwerekana filme ariko ahantu hateganijwe
ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'ubuzima buvuga ko mu Rwanda abantu bangana na 1/4 cy'abatuye u Rwanda babana n'ihungabana nubwo icyunamo cyasojwe kuri uyu wa mbere ibikorwa byo kwibuka byo birakomeza kugeza mu kwezi kwa 7 ahibukwa iminsi 100 jenoside yamaze Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe ibyo rubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezweho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Tuyu tenshi timwe sekomi kamara bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Unaho n'umwanya wacaka ikiganiro cerekeye makuru yanditswe kuri Afrika. Munyamakuru byo muri leta zunze ubumwe za Amerika.
Naramutse neza intambara ya Boko Haram n'icyorezo cya Ebola muri make nibyo tugiye kuvugaho. Ikaze mu byanditswe kuri Afrika mu binyamakuru byo muri leta zunze ubumwe za Amerika. The Washington Post yasuye umujyi wa Goza muri Nigeria. Goza ni mu ntara ya Borno mu majyaruguru ya Nigeria hafi y'umupaka wa Cameroon. Numwe mu mijyi yabaye isibaniro hagati ya Boko Haram n'ingabo za Nigeria zifatanije n'iz'amahanga yagiye kubafasha. Umunyamakuru wa Washington Post yarahageze arahatembera ati umujyi warasenyaguritse ku buryo budasubirwaho hafi buri nzu iri hasi amashuri n'amatongo abaturage hafi ya bose barahunze. Imirambo nayo ni myinshi hirya no hino ndetse imwe usanga ishumikiye amaboko mu mugongo. Boko Haram yari maze amezi 8 yarigaruriye umujyi wa Goza ihashyira ibirindiro bikomeye cyane mbese hari hameze nk'umurwa mukuru wayo. Yarishe, irasahura, iratwika, ifata abagore ku ngufu, inyaga abana kugeza ubwo ingabo mpuzamahanga ziyirukanye mu mpera z'ukwezi gushize. Ni mu cyumweru gishize gusa igisirikare cya Nigeria cyabashije kujyanayo abanyamakuru barimo n'uwa Washington Post kureba amabi Boko Haram yakoze aho ngaho igoza. Ingabo za Nigeria nazo zakunze kuregwa gukora amahano ariko ayo abanyamakuru babonye mu mujyi wa Goza yakozwe na Boko Haram nk'uko abaturage bagihari bibwiriye abanyamakuru. Gusa rero umunyamakuru wa Washington Post ati yego niko babivuga ariko se umuntu yabyemezwa n'iki kuko 100%. Mu bantu abanyamakuru babonye igoza harimo n'itsinda ry'abana bamwe ubona ari bato cyane bari mu kigero cy'imyaka 12 y'amavuko abasirikare ba Nigeria bababwiye ko ari abana bafatiye mu mirwano Boko Haram yari yarabagize abasirikare bayo. The Washington Post iranzura igira iti Goza ni ikimenyetso cy'ukuntu leta izagira akazi katoroshye ko gusana ibyangiritse. Ijwi rya Amerika ibyanditswe kuri Afrika mu binyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. The New York Times yo yagiye muri Liberia kureba umurage w'abasirikari 300,000 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari baragiye gutanga umusanzu mu rugamba rwo guhashya Ebola. Iki kinyamakuru kiremeza ko ari bwo bwa mbere mu mateka Amerika yakoze igikorwa kinini gikomeye cyane cyo kurwanya ibyorezo mu mahanga. Yashoyemo amadolari miliyari na miliyoni 400 yose. Abasirikari bubatse amavuriro 11, nyamara abarwayi ba Ebola 28 gusa nibo bonyine bahavuriwe. Amavuriro 9 muri yo ndetse ntiyigeze ageramo umurwayi n'umwe. Ubwo kandi Amerika yubatse n'irimbi rishya ryo kwakira imirambo y'abazize Ebola. The New York Times iribaza impamvu y'ibyo. Igisubizo ibona ni iki? Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatabaye yaratinze. Yabikoze gusa kubera ko abantu bayinenze cyane kwititaye ku cyorezo cya Ebola muri Afrika y'Uburengerazuba, none ibonye biyikomeranye ihaguruka n'imizi n'imiganda. Nyamara umubare w'abanduraga Ebola wari waratangiye kugabanuka cyane ku buryo bugaragara. None bamwe mu bayobozi ba Liberia n'abandi banenga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera iyo mpamvu, bati byari kuba byiza iyo ayo mafaranga bayashyira mu bikorwa byo gusana no kubaka inzego z'ubuvuzi z'ibihugu byo muri Afrika y'Uburengerazuba aho kugira ngo bayapfushe ubusa. Nshuti z'ijwi rya Amerika, naho ikiganiro cy'ibyanditswe kuri Afrika mu binyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gihumurije, ndabashimiye cyane. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kane.
Ya Amerika yagiye kwashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu ndwi iheze haribonekeje ibitero bitari bike ku bakozi b'amashyirahamwe y'abagiraneza ba Croix Rouge na Croissant Rouge muri Siriya, Yemen na Mali. Muri Siriya, abagiraneza babiri bakorera ibiro vya Croix Rouge na Croissant Rouge zakorana n'abarabu bo muri Siriya bishwe bari mu bikorwa byo kwegeranya ibiziga by'abantu no gutegura inyubakwa zakira abantu bahunga intambara muri ico gihugu. Muri iki gihe abagiraneza ba Croissant Rouge bagira kuri 50 bamaze gusiga ubuzima bwabo mu ntambara iri muri Siriya. Muri Yemen, abakozi ba Croissant Rouge bari bambaye inyambaro zibaranga kandi ziboneka neza bishwe mu gisagara kiri ku kivuko mu bumanuko i Aden, aho bari ko baragerageza gutabara abantu babashira muri ambulance yari ibarindiriye. Ubwo bwicanyi bwakurikijwe n'ubundi bwicanyi bw'abandi bagira neza ba Croissant Rouge muri province ya Aldale, nabo nyene bari bari mu bikorwa byo gutabara abantu bakomeretse muri iyo ndwi. Muri Mali naho, umukozi wa komite mpuzamakungu ya Croix Rouge yishwe mu gitero cyagizwe ku muduga wariko inzandiko ziboneka neza yuko yari umuduga w'abagira neza aho yari kakorera mu ntara ya Gao. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iranegura yivuye inyuma ivyo bitero bigigwa ku bakozi n'abagira neza ba Croix Rouge na Croissant Rouge. Ivyo bikaba vyamenyeshejwe n'umuvugizi mfata kibanza w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amahanga, Mary Horf. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yibutsa kandi ko amategeko mpuzamakungu asaba imigwi y'abitwaje ibigwanisho yariyo yose kubaha no gukingira umutekano w'abakozi canke abagira neza baba bari mu bikorwa byo gutabara imbabare, igasaba kandi ko babaha uburenganzira bwo gushikira abanyagihugu baba bakeneye gutabagwa. Ibitero bigigwa n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho canke igisirikare cy'ubutegetsi ubwo aribwo bwose, akarorero igisirikare cy'ubutegetsi bwa Siriya ku basivile n'abakozi b'amashyirahamwe ajejwe gutabara imbabare ntivyemewe na gato kandi amakungu ntakwiye kuvyihanganira. Amashyirahamwe ajejwe gutabara imbabare kandi atagiraho yegamiye akwiye kurekuri gukora ibikorwa byabo byo gutabara abanyagihugu atabwoba batewe n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho. Mu itangazo ryasohowe n'ishyirahamwe Croix Rouge na Croissant Rouge, barasaba imigwi yose y'abitwaje ibigwanisho aho bari hose mu ntambara gusondera abakozi bayo no kubakingira umutekano kimwe no kubaha uburenganzira bwo gushikira abanyagihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kubandanya kwifatanya no gufasha abanyagihugu bageramewe n'intambara muri Syria, Yemen n'ahandi hose ku isi.
Iryo ryari jambo ry'intangamara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gitondo, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twashikirije Jeni.
Urakoze Frederic. Twabwiye ko ubuyobozi bwa Perezida Obama ejo kuwa mbere bwumvikanishije impungenge z'uko Uburusiya bushobora kugurisha kuri Irani uburyo buhambaye bwitwa S-300 bukoreshwa mu bitero byo mu kirere, nyuma y'uko Perezida Vladimir Putin hakuyeho ibihano byo guha uburyo bugezweho bwa misile igihugu kigendera ku matwara ya Kiyisilamu. Muri ministri w'intebe muri Iraq Heder Al Abadi harimo kuza hinaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahashaka kumvisha Perezida Barack Obama ko akwiye kurushaho guha igihugu cye inkunga yo mu kirere na miliyari z'amadolari ku ntwaro nshya zo kurwanya umutwe wa Eta Islamique. Bwana Abadi harabonana na Perezida Barack Obama kuri uyu wa kabiri muri Presidence ya Amerika. Muri Sudani, amatora rusange yatangiye ejo kuwa mbere. Abatora bazi neza ko bagiye guha indi manda Perezida Omar al-Bashir, bagaha n'insinzi ishyaka rye National Congress, kubera ko amashyaka manini atavuga rumwe n'ubutegetsi yashatse kuburizamo amatora. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza na Norvège byose byanenze iryo tora, bivuga ko ribuzemo ibiganiro byijejwe mu rwego rw'igihugu, bikaba byaratumye Sudani hitagira inzira ya politiki ihuriweho. Muri Nigeria habatoye perezida watowe Muhammadu Buhari kuri uyu wa kabiri yavuze ko ubuyobozi bwe buzakora ibishoboka byose kugira ngo bubohoze abakobwa barenga 200 bagizwe ingwate n'umutwe wa Kiyisilamu. Ku munsi w'isabukuru y'umwaka ushize aba bana bagizwe ingwate, Buhari yanenze ibikorwa bya guverinoma iriho ubu mu byerekeye gushakisha abo bakobwa, avuga ko ubuyobozi bwe buzakora ibitandukanye n'ibya guverinoma busimbuye. Sosiyete sivile mu burengerazuba bwa Afurika n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu iravuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafungiye ahantu hatazwi impirimbanyi za demokarasi amezi agera ku 8. Iyo miryango yabwiye abanyamakuru i Dakar muri Senegal ejo kuwa mbere ko abo bakangurambaga b'abanyekongo bagomba gushinjwa ku mugaragaro imbere y'umucamanza cyangwa se bagahita barekurwa. Abo bantu batawe muri yombi hagati mu kwezi kwa gatatu Kinshasa ni Goma mu bifitanye isano n'ibikorwa by'urubyiruko rushyigikiye demokarasi mu murwa mukuru. Bamwe bararekuwe, cyakora umuryango urengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu Amnesty International uravuga ko abandi bagifunze kandi ko ntawe ubageraho yaba abo kubunganira cyangwa se imiryango yabo. Nta birego kandi byari byatangwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'ibihangange ku mugabane w'Uburayi birimo gushishikariza imitwe irwanya ubutegetsi bwa Libya guhagarika imirwano nta yandi mananiza, mu gihe ibiganiro by'amahoro bigamije gukora guverinoma y'ubumwe byatangiye muri Algeria. Cyakora urugomo rwibasiye Libya kuva mu mwaka w'2011 rwakuyeho wahoze ari umuyobozi w'igihe kirekire rwongeye kubura ejo kuwa mbere.
Mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigaruke ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashije kugiranya ibiganiro twateguriye. Kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Munikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Eugenie Mukankusi. Mwakoze kudutega amatwi. Mukanya kandi mushobora kubandanya mukurikirana ikiganiro giha ijambo abanywanyi bacu. Nimutangwe kandi ku mugoroba turabashikiriza ibiganiro vy'iradio ijwi rya Amerika. Mukurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Iyi ni radio ijwi ya Amerika mu kiganiro cyo munsi kiganiro giha ijambo abanyamanyu ni radio ijwi ya Amerika kiganiro mugiye gushikirizwa na Frederic Nkurikije dufise abafasoni bijunja mu Burundi abafasoni bagiye kuvuga ku ruhara cyane cyane rw'abafasoni cyane cyane muri iki gihe amatora yegereje cyane cyane muri iki gihe imitima isa ni iri hejuru ku Barundi benshi hari ibibazo byinshi mu Burundi muri iki gihe hariho ibibazo bivugwa by'abasore bashora ko abatera ubwoba abanyagihugu hari ibibazo by'abanyagihugu bahunga bivugwa ko bitari bike kariho n'imirwi imwe imwe n'amashyirahamwe amwe yatangaje ko mu Burundi hashora kuba ingwano cyangwa hakaba ihonyabwoko nk'arya ryabaye mu Rwanda abafasoni bose n'abafasoni bafise uruhara rukomeye cyane gose muri politiki ya Burundi ikaba kurikirana politiki ya mu Burundi turi kumwe na Madame Christine Nitereka akaba umushyiramateka serukira umugambwe CNDD-FDD turi kumwe n'umufasoni Regine Chirondeye akabari umufasoni akomeye cyane gose cyane cyane mu guharanira ineza abafasoni kandi ibindi bibazo byose biraje shinga Burundi turi kumwe kandi na Madame Rose Hakizimana nawe nyene afise uruhara cyane gose mu byerekeye ubuzima bw'igihugu mu Burundi n'umudamu azwi ko yahora agira uruhara ruhambaye cyane gose mu byerekeye ibiganiro biraba Burundi na politiki ya Burundi mwaramutse neza abafasoni mwese
Mwaramutse
neza nkuko twabivuze rero twagomba cyane cyane tuvuge ku byerekeye uruhara abafasoni bogira eka uruhara naho muri iki gihe mu Burundi abafasoni eka bafise ikibanza gihambaye cyane gose ikibanza cy'abafasoni kirahambaye kurusha uko coba kimeze nk'ubu tukaba twifuza rero ko uruhara rwabo rwoguma rugwirirana cyane gose haba muri politiki ya Burundi haba mu buzima bw'igihugu cyose hanyuma rero imbere gutangura nashaka ubwa mbere na mbere mbaze nko Madame Regine Chirondeye yabaye mu gihugu cya Canada akaba muri iki gihe hari mu Burundi tubwire ukuntu abona muri iki gihe hari uruhagara mu Burundi niba uruhara rw'abafasoni rugaragara cyane gose nkuko byari bikenewe Regine uruhara rw'abafasoni muri iki gihe gwifashe gute mu Burundi
abarundi kazi nabo ntibari kure y'ibiriko biraba uruhagara ruri mu mutima y'abarundi kazi nkuko ruri mu mutima y'abarundi biraboneka ko nabo bashize uhagarara n'agaseseshwa rumuri nabo nyine barashize uhagarara
egome namwe Madame Christine Nitereka mbega uruhaga rw'abafasoni muri iki gihe ruragaragara ko hari ibintu byinshi biriko biraba mu Burundi ariko ntiturumva abafasoni eka baja imbere bakamira canke bagahumuriza mbega uruhaga rwabo ntikwigusumba uko rumeze muri iki gihe
umufasoni w'umurundi kazi yabaye mu Burundi kuva Burundi bwikukiye kuva abarundi batanguye kwitorera indongozi turamenyereye amatora yo mu Burundi turamenyereye ibihuha y'amatora yimirije ariko abakenyezi kubera yuko turabavyeyi turabarezi turabyara tukabyara abazungu tukabyara abirabura tukabyara n'abadimudimu tukabyarira Burundi hanyuma rero twebwe turabavyeyi turahanura ni ukuvuga rero muri iki gihe tugezemwo ni gihe cya politike ni gihe abarundi abanyapolitike bariko barakoresha ugwaruka bariko barakoresha ubutankuriya hanyuma rero ufise umutima ushuharaye afise ubwoba ukuvuga aragira ubwoba akavuga ati ndapfuye canke biragenze gute ariko turamenyereye amatora yo mu Burundi turamenyereye yuko igihe himirije amatora hamaho iterabwoba hamaho ibihuha hamaho ibinabiriya ariko umukenyezi arafise uruhara ruhambaye cyane muri iki gihe kubera yuko umukenyezi tumwita umubyeyi ahari hose haherereye arafise impanuro ashobora gutanga mu gwaruka cyane cyane ugwaruka kubera ugwaruka ariko ruriko rurakoreshwa muri iki gihe cya politike muri iki gihe cy'iterabwoba ariko umukenyezi arafise uruhara ruhambaye cyane wo guhumuriza ugwaruka n'abandi babyeyi
ugwo ruhara rwo guhumuriza ugwaruka turarugaruka ko mukanya ariko nagashaka mbazi mu fasoni Rose Hakizimana nawe nyene akurikirana cyane gose biba mu Burundi mbega mwihweje ibiriko biraba muri iki gihe murabona ko umufasoni aje habona nk'uko byari bikwiye agatangiza mpanuro nk'uko tuvyumva
jewe simba mbona yuko umupfasoni w'umurundi kazi ariko arava hasi nkuko byategerezwa kubera ko twebwe mu bisanzwe ni turi umugitigiri kinini mu bigize abarundi kuvuga ko tutava hasi nkuko byategerezwa ndiko ndavuga kuri ico nyene ibintu bya nagira mvuge kuri ibyo by'ubwoba nibaza jewe ndi umwana mutoyi narabonye amatora iyo gihe cyo kuri Rwagasore narabonye amatora yose amaze kuba mu Burundi nta na rimwe hari bwabe ubwoba nk'uburi ubu n'ibimenyetso byinshi biboneka bituma abarundi bashobora kugira ubwoba mbere no guhunga bagahunga kubera ko hamaze kuvugwa ikintu cy'ibigwanisho mu gihugu hamaze kuvugwa aho ubona ugwaruka rwo mu mugambwe rwo mu migambwe rugenda rukabuze abantu iyo bajya n'iyo bava rukarara ruratamba ku nzu z'umuntu si ubwoba bisanzwe birumvikana hanyuma ukaraba n'ingene mu kirundo bababuza bagiye ku nzira ngo baje guhunga ntibagume iyo bari bari babuze epfo na ruguru ujya n'ukuri ubwoba birumvikana ko abarundi bagira ubwoba yewe mugabo siko nabishaka nifuza yuko nyabuna yihoba ukuntu ko umuneza igihugu kugira ngo ibintu bisubire mu buryo
icyo nokongera ko nuko icyo gihahamuye umukenyezi nkuko nabivuze ari ivyo nyene madame Niteka avuze ati baza mu bana bacu bakabahenda bakabagira utujajuru bakabahendesha ikinikiniki ivyo nyene madame avuze binjira mu rugo rwacu kuturondera abo bana nivyo biduhahamuye ni ukuvuga twavuze bimwe ikindi kintu kihahamuye abantu nuko nkuko madamu yabivuze ngo mu matora hama ibihuha hama ibintu byose gishashe uyu mwaka nuko ata muntu ari hagati hari aba bari ngaha abandi bari ngaha
abo bantu
rero abanye abapadiri hahora hagati communauté internationale hahora hagati nations unies igumi cyungereye ko amatora yacu amera neza ubu abo bantu bose kinteye ubwoba bafashe position sinzi ko wumva ko kantu
cyashwani tereka Christine nkaba ndi mushinga mateka atowe mu ntara ya Gitega nkuko nabivuze nta mu gihe iminsi yose mu Burundi turamenyereye amatora turamenyereye ibihuha turamenyereye abanyapolitike imvugo bavuga turamenyereye abantu abanyamigambwe imvugo bakoresha turamenyereye ko uwo cyangwa uriya aza nibi cyangwa biriya kandi abantu b'abarundi barafise imitima ihuha ariko rero tugiye muri ibi bazanye bati intambara cyangwa amakosa ya cyangwa ariya y'ugwaruka cyangwa aba cyangwa bariya ndibaza yuko ivyo ntibijejwe abapatiri ibijejwe hariho abajejwe umutekano ni ukuvuga hariho abajejwe hariho inzego zibibazwa habaye imigumuko cyangwa ugwaruka rugumutso cyangwa abafatanye hoho cyangwa iki hariho ababijejwe hariho abajejwe umutekano hariho abajejwe gusaka ibigwanisho hariho inzego zibibazwa ni ukuvuga bigaragaye yuko abo bantu habayeho ubwicanyi cyangwa habayeho gufatanwa ibigwanisho hariho inzego ibibazwa kandi ubufatwa arafatwa kandi agahanwa ku izina ryiwe
hariho ibintu bibiri bikomeye muri ko murashikiriza cyane rwose hariho ibintu byashikirijwe cyane cyane na madame Regine avuga ko muri iki gihe hariho abantu baje hagati babuze nashaka abantu muri iki kiganiro babe abo bafasoni nk'ubu madame Rose Hakizimana uruhara rwa bafasoni nk'uko mwabivuze ntirugaragara barakomeye cyane rwose afite ibibanza bikomeye ariko bashaka no kuronka n'ibibanza bikomeye kurusha mu gihe uruhara muvuga ko uruhara rwa bafasoni rukwiye kwiyongera cyane rwose ikintu mushaka cyo hinduka muri iki gihe ni nk'ikihe uruhara bogira cyane cyane mwavuze ibibazo bihambaye cyane rwose aho bafasoni ari busanga ingaruka zose zibagaruka ko mu gihe abana babo abasore babo ari bagiye guhendwa bagakoreshwa mu bikogwa biteye isoni ikintu mwosaba ko uruhara rwa fasoni rwohinduka mu buhe buryo
birota Hakizimana novuga ko uruhara rw'abakenyezi mu gihe babona ibintu biriko bitera biba nabi kuruta batabwirizwa kuguma hamwe batabanje kuva hasi ngo bagende baje hamwe bagende babaze leta ibwirizwa gukingira igihugu ico nayo iri kwirakora abakenyezi babwirizwa kuba hasi kandi n'ubu nyene ntiyararengerana nibape hasi bagende babaze leta leta yo ya ishinzwe umutekano w'abarundi bagende bafashe bagende barabe bakubitire kuri abo bariko barahunga bababaze ingorane bafise bongere basabe leta niyaba hariho ibigwanisho mu gihugu nk'uko babivuga barondere umugwi wo kuri ibyo bigwanisho mu gihugu utuma abantu bahunga kandi abakenyezi bova hasi ibintu byose bidashobora kujya mu buryo hanyuma jewe ndiko ndabiraba mbona ko izo nzego ahubwo z'Uburundi umengo ziraryamye bizibona amarira y'abakenyezi y'abantu bose bariko bararira bahunga kugira ngo uhunge igihugu cawe burya n'amagogwa nibave hasi ntagira bagende bahumurize igihugu.
Aho navuga mu fasoni Rose Hakizimana ko no muri aka kanya turiko turavugana hari amakuru yanditswe avuga ko abapolisi wabatoye amagrenade nka 30 mu nyubakwa imwe izo ni inkuru twumvise tutarashobora kuhinyuza cyane rwose ariko ngarutse kuri rwa ruhara rw'abafasoni aho kenshi na kenshi ingaruka zibagaruka koko ibibondo n'irwanyu Regine Chirondeye ikintu cyokorwa kugira ngo abasore canke urwaruka gwime amatwi cyane abanyapolitiki bashaka kurukoresha niki ikintu abafasoni mwoje hamwe mugashikiriza niki
turakunda gutuma uwundi ikintu akora tutatangwe gukora ikintu twebwe nyene mbega twebwe ciko turaba abakenyezi kama uko turi turaba kenyezi nyene babandi nkuko nabivuze wa munsi bonsa abana batavukana bonsa impfuvi mbega ayo magrenade ari mu nzi wacu turafisa nimba yarabitse umugabo uyo mugabo ni gwanje mbega nta mubutije kubikora tureke ibyo kuja hejuru turondera abandi ibintu bikorikorwa n'abantu abo bantu n'abagabo bacu abo bantu n'abana bacu abo bantu n'abantu bari hafi yacu mbega mugifata bishita responsabilité personnelle umwe wese akore ikimuraba abo mukenyezi wa wundi wa mahoro ni kuvuga avugisha uwo mugabo wiwe turakunda guta amakosa ku wundi tujya kurondera uwo turonderera amahoro uwundi yoje hariya hanze kuturondera amahoro cyo hari ikintu kimwe munda kuvuga hajya mu resolution de conflit aba teori yose ya resolution de conflit arakunda kuvuga ko ubwa mbere ho umuntu akubwira ko ta conflit iriho ivyo ni bintu birokana arakubwira ko ta kintu na kimwe abona ivyo twarabirenga aherere kuvuga ivyo mu kugira ngo resolve iyo conflit ayo na teori classique ya resolution de conflit aratangura akakubwira les arguments ibintu bivuga ko ivyo ariko arakora ari byiza ivyo bikavamwo agasubira akaja ku bintu bivuga ko icyo wowe uri kurakora ari kibi iyo ivyo biheze ariho uyu munsi tugeze umwe wese acatangura gutuka uwundi ubu rero ikibazo kihari nuko batanguye kwa kuvugana amazina umukenyezi rero icyo ategerezwa gukora ni kuhera muri rwa rugo rwiwe kimpere nama nabwiye abakenyezi aba bategetse badukorera igikorwa gikomeye kuko abo nibo ba uyu mupfasoni madame nitereka imbere y'ukaba umunyamugambwe n'umukenyezi arafise abana arafise umushinga ntahe ahagararira ivyo
yego me kibazo mushikije ni kibazo gihambaye cyane rwose mwavuze ati umuntu wese no kubanza kuba akagira responsabilité personnelle eka akarangura uruhara yumva ko yateza kurangura nk'uko nyene kugitekewe cyo mufasoni ivyo navyo bikaba bijanye n'ibintu bavuga ati kuba proactif eka kutashaka kunegura gusa madame Rose yavuze ko abafasoni bakwiye guhaguruka bakaza leta ariko aho no je novuga abafasoni bakwiye guhaguruka bakashikiriza icimburo cyabo cy'ivyo gukorwa atari kwagiranya kuko nivyo bita muri cyo gifaransa ati proactif nashaka mbazi rero na madame Christine nitereka ikintu cyokorwa kugira ngo eka uruhara rw'abafasoni ruboneke atavuga ngo muri iki gihe uburundi butagira amahoro umurundi wese aterezwa kugira uruhara mu kuzana amahoro intererano y'abafasoni yobiyihe nk'uko mwavuze ibihuha mwavuze ibintu bashora kuba bari ko arimentanye ikintu cokorwa ku mufasoni wese uwo ari wese kugira ivyo bintu byose ntibibandanye niki
murakoze
nkuko mwanyumvise je wonitwa Nitereka Christine nkaba ndi umushinga mateka nagomba mpumurize umupfasoni Rosa twebwe abapfasoni nkuko naherekera ndabivuga twebwe turabyara turabarezi rero burya indero ihera hajiko icokogwa cyambere nuko abana bacu n'imbere yuko boja muri politike twobanza tukabaha impanuro kuko politike ni politike nyine niko bayise rero ibi bihuha bivugwa no kuvuga inzego zirahari zitohoza yuko igihuha ikiniki coba arico hanyuma izo nzego zimaze gutohoza zikumva yuko uyafatanywe inkoho cyangwa uyafatanywe grenade nibaza yuko ubutungane bushobora gukora rero twebwe uruhara rw'abakenyezi nk'abakenyezi muri iki gihe cya politike tugezemo iki gihe cy'amatora iki gihe cy'ibihuha nk'uko nababwiye yuko amatora yo mu Burundi zebonaho ndi muto maze guparitisipa makenya kuva 93 ndamaze kumva yuko amatora yose arengana hamaho ibihuha hamaho ibikubeshyeranira hamaho kureme ntanya kuhana intema ishushe mugabo ubutungane bukabaho bugakora rero nico dushima yuko ubutungane budatamikwa ijambo twasaba yuko ubutungane twe nk'abakenyezi gukora igikogwa cyabwo bugatunganiriza abarundi bose uhera ku muto ku mukenyezi ukuze gushika no kumutama bugatunganya iki gihe turimo kuko ni gihe kitoroshye ni gihe cy'ibihuha kandi cyane cyane rero abantu bakunda gushuha no rwaruka hanyuma bahuha imitima nabo n'abakenyezi kuko abakenyezi twabonye byinshi iyi ntambara iteye nitwebwe twirukanga n'indamunda n'umwana mu mugongo umukenyezi mwirimizi cyane cyane niwabimenya kuko niwahunga afise ingorane rero twe nk'abakenyezi duciye ubwenge turakwiye guhumuriza abakenyezi bagenzi bacu bariya anye bo hasi tukabahumuriza tukareka kubabwira ibihuha tukababwira ukuri
ego madame Rose Hakizimana mwavuze kwa fasoni kandi n'ibyo abafasoni no bavyarugaruka abafasoni niho bavyara nabo anya politique haba abakwiza igihuha canke abakwiza iterabwoba mu gihugu ikintu mubona nk'abafasoni mwoshira hamwe kugira ngo haba abakwiza igihuha kugira umutekano we muke canke haba abakora ivyo bikorwa vy'iterabwoba kugira na bihagarare ikintu uruhara goja habona kwa fasoni go waru ururuhe hari ibiganiro biba hagati y'abapfasoni n'abatambukanye babo abagabo babo baba mu myambwe bataba mu migambwe aba mashira hamwe yandi iki uruhara bogira nuruhe abapfasoni kugira ngo mu Burundi ibihuha eka niterabwo byose bihagarare cyane cyane muri iki gihe hitegurwa amatora n'inkuru
uruhara bwo mu muryango ni mu bihe bya misi yose mu muryango mugabo muri iki gihe yewe mbona ari gihe tutofata yuko tukiri muri urugo ruhara gukubivugana mu muryango gusa ni gihe tubwirirwa kuvira hasi ibiriko biraba mu Burundi urabona hegereje amatora mugabo hakaba habugwa ko hindiye ibigwanisho gushikaho batora n'amabombe ashika 30 gushikaho umukuru w'inama nshingamateka yandika urwandiko avuga ngo ibigwanisho biri mu gihugu ngo byatanzwe na Prodehasi ibyo birumvikana yuko abizi ko biriho mu gihe rero azi ko biriho ubu twebwe abakenyezi twabwirizwa kuva hasi tukabaza leta ingene ibyo bigwanisho byinjiye nicyo kintu twotagurirako kuko nta matora ashobora kuboneka mu gihe hari ibigwanisho mu gihugu hari ababifise n'abatabifise abo batabizise nibazobwira umutima uri hamwe bazohunga cyangwa bange kuca gutora kuko bagira bati babanyica ibyo rero nicyo abakenyezi twabwirizwa kubwira hasi tukavuga tukabwira iyo leta tuti bana hasi abantu ushinzwe inzego ushinzwe zigende zikura ibigwanisho mu gihugu n'ibyaba biriho kuko urujya rwandiko ntiyagwanditse atazi ko ari ibigwanisho niyaba yabonye ko ari Aprodehasi yabyinjize mu kubyinjiza hariho inzego z'igihugu izo nzego zarabibona rero nizo zoba zaramwe niya bari we zarabibonye ingere yabyinjije zirabizi nibagende bakuri byo bigwanico mu gihugu abanyagihugu bacobore kugira ituze baryame basinzire ibyo jewe nibyo agateko
itahozwa gushika ubu ntiriradushikira gyerekeye cyane cyane byo bigwanisha ariko madame Regine Kirondeye ikintu cokorwa n'iki
abantu badamu bavuga cyane cyane bavuga politike anobwira nka madame Christine Niteka nti yavuze neza cyane iyo ibyo yavuze iyo bibaho kuva muri igihome kimwe n'abanyarwanda 1962 uko yabivuze tungane ugakora neza inzego zose zikora neza bikaba biri gucyo madame Rosa Hakizimana ntacyo ariko nkavuga iyo rero madame Hakizimana abaronse yavuga n'ukuvuga ko baragahaze gatonya madame Niteka yavuze tubisabire twifuze ko bibaye uyu munsi nyene hanyuma ibyo byose binume ubonye harakantu bavuga ngo wumvise akabuye mu kuguru ugahonyoye kurakumva kwirengagiza naho nyene ntacu bimaze nisho gituma cyemba bahamagarira kandi ndasubire ndahamagaye ko baba bakenyezi imbere byo kuba abanyamigambwe mbe ukuri kurihe mbega iyaba by'ukuri uko madame avuze ubutungane bukora gucyo nyene byose biri ku murongo ntikaroza yo kuvugira ako kabazo umuntu akatipoza ari umunye politiki aho niho ubwitonzi buhagaze nuko hari igihe mpora nibaza ngo kumbure ntibashobora kubivugira kwira ku maradiyo urumva kuba mu migambwe no kuvuga ko hari ibintu bimwe bimwe wemera nicyo gituma ndabarungitse muri prive mu aho binyegeje bavuga ukuri kuko mu maradiyo benshi baja ku murongo w'umugambwe
Madame Christine Niyitereka ngo nta mwotsi uboneka inzu itariko irasha hariho abantu binuba hariho byo bashaka kuvuga ari bihuha ariko kenshi na kenshi bavuga ko iyo mwotsi ubonetse inzu ibiri kwirasha ikintu kitariko kigenda neza ikintu gituma abantu binuba umutekano muke ni nkikiye ku bwanyu uruhara rwanyu ngo uruhe kugira ngo nabo bafise amakenga bajijuke nihaba ari bihuha koko ukuri kuja habona
jewe nkuko namye ndabivuga ntibamvugire nkuko navuze navuze nti ubutungane bw'u Burundi burahari kandi burakora umutekano w'u Burundi urahari kandi barakora ariko rero nukuvuga ngo nta sato ibura ntumbaze ngumwonga ngo bidahizwe nukuvuga uwobona ikosa yorivuga nkuko madame Rosa yabivuze yovuga ati uyu naka aha ntibyagenze neza hanyuma rero amategeko akamuhana mugabo ubutungane bw'u Burundi burakora kandi burakora neza ko nabivuze ariko nagira mpumurize Rosa ndamubwire nti ibijyanye n'ibigwanisho mu gihugu cyacu cy'u Burundi hariho umugwi ubijejwe gusaka mambo yapana gusaka nuko mvuze imvugo itari yo gukura ibigwanisho mu bene gihugu ni ukuvuga kubyegeranya kandi bakabivyegeranya biciye mu muco rero uwo muntu wese azobona ahantu hari ikigwanisho ku muntu w'umunyagihugu atagifitiye uburenganzira yo muha impanuro zibereye yuko yogisubiza hanyuma rero kuba abantu bariko barahunga umuntu arashobora kuba yatewe ubwoba n'uwundi cyangwa uyu nk'uko nabivuze abanyapolitiki ubu bireze tugeze mu gihe gihambaye cyane igihe cy'amatora igihe cy'ibihuha kandi umwe wese avuga icyo yishakiye rero umuntu cyane cyane namye mvuga nti impanuro zihera haziko twebwe turababyeyi twebwe abakenyezi hanyuma hariho amashyirahamwe hariho imigambwe turimwo twogenda nk'uko bamwe twoba turi indongozi tugenda duhumuriza abakenyezi duhumuriza urwaruka duhumuriza n'abandi bose nk'umukenyezi afise ijambo nk'umukenyezi w'umuvyeyi yabyaye ibibondo kandi mu rugo afise responsabilite ihagije tukavuga ijambo mu babanyi tukavuga ijambo ahantu hose tuba duciye nk'umubyeyi kandi botwumviriza rero ibijyanye n'ibigwanisho hariho umugwi ubijejwe ni ukuvuga umuntu wese yobona ikigwanisho kidaciye mu mategeko twebwe nyine nitwe twirarira umutekano banyakubahwa abakenyezi bagenzanje burya twebwe nyine nitwe tumenya tuti aha hantu nta mutekano hari kandi umaze kubibona ugatanga inkuru hanyuma ubutungane ntibukore atanga inkuru ku butungane butakoze hanyuma umuntu atakoze neza ahabwe impanuro.
Madame Christine ni itereka murashikije kibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko umuntu wese atehezwa kugira uruhara muri ayo mahoro nkuko naha muri Amerika n'ibintu bibaho barakubwira bati eka mu gisagara gikomeye cyane cyane New York aho gicungereye umutekano cyane rwose bimwe bizwe ku isi yose barakubwira bati ubonye ikintu nushikirize ubwo ruhara rw'ibigwanisho byinjira mu Burundi ubwo ruhara rw'imirwi itera ubwo abanyagihugu ivyo nibintu abanyagihugu bose baterezwa gukurikirana ntibarabe leta ibintu byakomeye umuntu wese aragira uruhara mu mahoro ikintu mwaja mu make cyane rwose kandi mu gusozera mu mpakanya gatoyi ikintu mubona ko kigiye guhinduka nkuko bavuga ati guhindura ukuntu umuntu yimvira ni ibintu bihambaye cyane rwose ikintu abafasi nibotangura kugira muri kigiye kugira ngo eka batsimbataza amahoro mu Burundi ivyo vy'ibihuha canke gushuka abandi bikava eka nivyo bintu byo gutera ubwo bikava ikintu maja mu make cyane rwose madame Rosa Kizimana ikintu abafasoni buhagurukira nkuko mwavuze mu kigiye bakava hasi bakashira bakagira uruhara rwabo ni nkiki
ntanura abakenyezi bari hafi cyane cyane bari mu Burundi ko bo bahasi cyane cyane ko hariho abakenyezi babashinga amateka bakagira umugwi uja hamwe ugenda kubaza ibyo bintu by'ibigwanisho ko yari by'ukuri biriho bakagenda bakabaza cyane cyane bagashyikira bakabaza uwo mushinga uwo mukuru w'inama nshingamateka yabibambe umukuru w'umugambwe SNDD yabivuze bakongera bagashyikira urwego rubijejwe gukora ibigwanisho mu gihugu bakabashyikira kugira ngo bagende by'ukuri bagende mu gihugu barabe abo babafite ibyo bigwanisho kugira imitima y'abantu bari mu Burundi isubire hamwe
ego
yuko ibyo bigwanisho bitova muri icyo mu gihugu
ego madame
boroheje n'amatora kugira ngo amatora azobe mu itunzi
ego mu kanya gatoya cyane rwose madame Christine ni tereka mutubwire mu ntumbero yo guhindura ivyumviro mu ntumbero yo kubungabunga umutekano yo kugira uruhara ruhambaye cyane rwose kurusha abafasoni mu kigihe bugira iki cyane cyane kuvyerekeye n'ibihuha byo babivugwa cyane iterabwoba ryo bari kurwana imirwi imwe y'urwaruka
ewe nk'umushinga amateka natowe n'abanyagihugu ico nohanura abakenyezi bagenzanje nuko uruhara rwa mbere twogira nuko twebwe nyene twobanza tukamenya amategeko hanyuma mu mutima iwacu tukumva amahoro hanyuma igikurikira tukagenda mu bakenyezi bagenzi bacu bajya babirimizi kumbure batoba amategeko batayatahura neza tukabumvisha neza yuko amahoro n'umutekano bihera mu nzu bihera mu mitima iwabo hanyuma rero tukaduga no hejuru tukagenda duhumuriza imitima y'abarundi n'abarundi kazi.
Ego me madame Regine Chironde namwe nyene kuri ico kibazo umuntu mbere guhindura ivyumviro uruhara ruhambaye kurusha rwa fasoni mu iki gihe hari indyane ka n'amakuru menshi atandukanye yerekeye politike Burundi uruhara rwa fasoni gubiki ikintu abafasoni boshira imbere mu iki gihe bakaje habona bagacho bankiki
kendo kwifuza ko bava mu ntumbero abagabo bafashe ubuko batakibona ko icera cera ikirabura kirabura bakava muri izo ntumbero bakaba bakenyezi b'ukuri b'igihunja bafise ijambo nama navuze bakava meme no mu murongo abanyepolitiki abashiramo bakavuga bati mbe gukuri kuri he ahamagaze ahandi naho noba ndi mu mugambwe
ico niki
bageze bari muri vya bindi nawo nyene n'abakenyezi bacyari muri vya bindi byose ni byiza canke byose ni bibi wumvise wa mukenyezi wo hagati ko acabura aho rero je niho mpagaze umukenyezi wo hagati yoraba ibintu ko biri akavuga ati byose ntivyera kandi byose ntivyirabura
ico niki mviro gihambaye cyane rwose mushikirije madame Regine Chironde ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo tuganire ndagushimiye na madame Christine Nitereka kuvyumvira mwashikirije madame Rose Hakizimana ndagushimiye nawe kuvyumvira mwashikirije nkabanza batera kamo mu minsi iri imbere mwakoze
urakamo abatware b'i Burundi abatwara bagerageze bakumuriza igihugu
ndabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cyo munsi ikiganiro gihamba cyane rwose cyashikirijwe cyane cyane n'abafasoni bakomeye cyane rwose bakurikirana politike mu Burundi. Mwakoze, mugira amahoro n'umunsi mwiza.